Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Dabahaye mwiriwe canke mwaramutsevanye naho muherereye ncuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa kane n'igenekerezo rya gatatu myandagaro umwaka wa 2023 tukaba tubahaye ikaze mu makuru twateguriye aza kubagizwe n'inkingo nkuru nkuru zikurikira. Abigeme bajanwa gukora mu bihugu by'abarabu barabandanya gutaka kubera ugufatwa nabi barera tawe bayaha mu gihe bari biteze ko leta ishobora kubumviriza kugira ngo ibatabare. Muraza kubyumva murano mbakuru bajanwe mu gihugu cya Arabia Saudite n'abarindiriye kujayo. Umukuru w'igihugu Burundi aragabisha biyita abadandaza bitambika hagati y'umudandaza na nyine inzu yo kudandarizamwo, akaba kandi yabahaye iminsi itatu ngo abafashe ibibanza atari bo babikoreramwo babe babisubije. Abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa babona ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rikwiye gusubirwamo kugira ngo ikumirana rihere, nayo mu ishyirahamwe RCP ridakira n'ibyicaro bya politike bakabona ko ikumirana rifatiye ku moko ricibonekeza mu gihugu, bakavuga ko ibyo gukuraho ibitigiri by'amoko bikwiye kuba birabangira. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi.
Inzamba.
Hari umugabo yaraye apfuye ni ku mutumba Mutana wa komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Uyo mugabo bagakeka ko yoba yari yahuye. Icatumye uwo rupfu rubaka kikaba kitaramenyekana, ariko abanyagihugu baho ku Mutana muri komine Muruta y'intara ya Kayanza bavuga ko intandaro yoba amatati mu muryango kuko uwo mugabo ngo yarafise abakenyezi babiri, umwe muri komine Bukina Nyana y'intara ya Cibitoko wundi aho nyine muri komine Muruta, ngo bakaba naho babana bari baratandukaniye mu nzu. Amatohoza kuri urwo rupfu abaje intwaro n'igipolisi bakaba bayatanguye kugira hamenyekane ukuri kubyo byaratumye uwo mugabo asandaba. Mu gisata cy'agateka zina muntu naho abigeme batwaye mu bihugu by'abarabu gukora ubuzi bwo mu nzu barabandanya gutabaza ko bafashwe nabi iyo bajanwe aho bashikizwa bamenyesha ko babarundanya hamwe ntibaronswe ibyankenerwa harimwo ibyo kuryama ko canke gufungura amakenga kabari yose no kubigeme basanzwe baregeranijwe hamwe mu gisagara ca Bujumbura bategurwa kugira nabo bazosange abandi, bagatako bakagirwa ko niterabwoba ko ugahebye azoshikira mu mpimba bakidogera leta ko itabakurikirana. Idonido na Edi Claude nini nahazwe.
Abo bigeme n'abakenyezi bamaze gushika mu gihugu cya Arabia Saudite bavuga ko bari mu magogwa kuko aho begeranirijwe bari mu gihangari kandi barundanye bakiharura mu bihumbi bibiri birenga, niho barara akaba ataco kwifuka bafise kandi bakarara hasi hatagira imatera, ngo abagize amahigwe bakaronswa ikirengeti nico baheza bagasasa.
Ukizimana bakaguha bwa burengeti bw'imbeho nibwo baca basasa hasi akaba ari kubaryama kuko hari bagiye kwa Mungu ibireta basanze cyahetse bakaryama hasi bobo.
Eka no gufungurirwa si kirenga kuko babima amazi, uhisemo amazi ntaronswa icafungura, no guhitamwo nkuko isoko ryacu rivyigana.
Gufungura naho barinze baronka gufungura baba babonekewe ibafungura n'amazi babagiye ko batsutsa babikuje atsuna amazi yo muri robine hari yadashobora kuyanywa amazi ngo babikurira ubwo ngo ugiye nzibonetse baguhitishamo utoringa canke uhura amazi.
Abo bigeme bataka bata inkubire kuri leta y'abarungitse hama ntibakurikirane.
Nkuko icyo batubwira byose leta yemeye kudufasha nta kintu na kimwe aricyo, ni kutwikura gusa kugira baronke ayo mahera y'abana ntabwo tugeze dufunga twicwa n'inzara ngo tuze kugaruka dufunga.
Abo bariko baratabaza ko bafashwe nabi iyo bajanywe mu gihe hari uyundi mugwi w'abigeme wegeranirijwe mu nzu iri muri quartier asiatique i Bujumbura nawo witegura guhambya abandi. Abo nabo nyene bakaba bafise amakenga ku makuru bumva bataranashikayo. wohira hirango agasokora mwako kazi ngo azoca apfungwa nkuko amasoko yacu abandanya bivuga. Tubibutse ko leta y'u Burundi biciye mushikiranganje bw'imigenderanire yagiranye amasezerano n'igihugu ca Arabia Saudite mu bijanye no guhana abakozi hari mu mwaka w'2021 mu gihe wa mbere w'abigeme n'abakenyezi ukaba wagiye kumugaragaro kuwa 17 rusama uyu mwaka w'2023.
Edikro de Nazwe arakenuye amakuru twateguye tubandarize mu gisata c'ubutunzi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye iminsi 3 abantu bose harimo n'abari mu nzego bihaye ibibanza byo gucururizamwo mu masoko atandukanye ko bo bisubiza, kuko ngo ivyo bituma bishura amakori ya leta bakongera bakishura banyene ibibanza bacururizamwo. Evariste Ndayishimiye akamenyeshe ko agiye guhagurukira uwo wese aja hagati y'abacuruza na banyene ibibanza tumutege yompi.
Ukuri niko tukumena kuko Burundi bijya mvuga bugwaye hose wowe uravuga ngo mvuya ugasanga hari abari baraguhishije. Nimwiyumvire umuntu kugenda ibibanza byo mu isoko sumudanga agenda agafata ikibanza arabafasha bingahe arafasha ibibanza kuko abifitiye uburenganzira bwo kubifata agaca agenda ibyo bibanza agaca abikomotesha ku mudandaza. Umva usi umudandaza uwo mudandaza nuva atanga amakori habiri atanga ikori ryo kujya mu kera cy'igihugu kugira tubakeye amashuri y'amabarabara bya bitaro akongera agacarondera ikori naho aha wa wundi nawe numva ko kamara amaza none iryo kori azorikura hehe? Nuvuga ca rikura muri baba tubaca tuvanga ibintu byarazinje naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yibye bya leta n'ikori aha igihugu kugira ngo kimukorere ibyo yifuza. Murumva yuko ari nkora uwo muntu nye akaba ari washize kugira wa mudandaza kugumuka none burya abadandaza bagumutse uwo muntu yabayeho. Nicyo gituma aba bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ibyo bibanza. Emwe turasigana turasigana nezi bagira agira imigomoko mu gihugu aribo babikoze reka nanjye rero turabikubanesha akamara amaza kandi harimo indongozi harimo indongozi ibyo bintu bishobora kubandanya nizo bituma ibintu bizimba tukarundira ngo biri hehe aho hose uri haninde umwenegi. Abantu rero bapangishije amazu adacururizwamo n'abadandaza nabo babyumva ntibakorane ubunyane n'abadandaza. Abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batubwiremo ko niwari kwasoba igihugu.
Mu ntara ya Makamba naho abadandaza bariyamiriza uruhigi bariko barakorerwa n'inzego z'ubutungane n'igipolisi imanza zikibiriraho zikaba zimaze iminsi ari utavana ko mbere bakwibiturire vy'umurengera n'abamwe mu bari mu nzego z'igipolisi n'ubutungane. Teki nkuru tuyibaze Olivia Gakim.
Abo badandaza bo mu ntara ya Makamba bavuga ko bamaze iminsi bahagarikwa gasakisaki bongera bacirirwa imanza zikibiriraho. Abarenga 30 bakaba bamaze gucirirwa imanza zikibiriraho mu kiringo kitakwirindwi nkuko n'amakuru ava muri parke na senare nkuru y'igihugu mu ntara ya Makamba abyemeza. Abadandaza indwi bakaba bararengukijwe kuri uyu wa kabiri, abandi bataramenyekana igitigiri barengukijwe kuri uyu wa gatatu bose mu ntahe zikibiriraho. Imbere yaho ku munsi wa mbere hakaba hari harengukijwe 13 bandi bose bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe no kugarariza ingingo za leta. Abatari bake baba batohojwe ko ibyaha byo kuduza ibiciro ku binyobwa bya Brarudi, abandi bagafatanwa umwavu w'ikizungu mu mabutike, ibitoro bya essence bivanwa mu gihugu kibanye cha Tanzania n'ibindi. Amakuru dukura muri bamwe mu bacamanza n'igipolisi akavuga ko izo manza zirangwa no guhonyanga amategeko kuko bose usanga bamarindwe zibiri bapfunzwe mu busho bwa parke canke igipolisi bagaheza bakazanwa kuburanishwa mu ntahe zikibiriraho. Ibyo byose ngo bitumwa nuko baba bariko basabwa ibiturire haba mu gipolisi canke muri parke na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba. Abenshi ngo imbere yo kurengutswa basabwa amafaranga agera ku 500,000 mu gipolisi nayangana nk'uko nyene atwarwa n'abarongoye parke ya Makamba hamwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Makamba. Ibyo rero ngo bakaba babigize nk'urudandazwa rwo kwegeranya amafaranga muri abo barongoye ubutungane n'igipolisi mu ntara ya Makamba. Basaba abajejwe intwaro guhagarika urwo ruhigi ruvanze no kwambura abadandaza. Tubamenyeshe ko ibyo biriko biba mu makomine yose agize intara ya Makamba.
Olivia Gakima arakenuye amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba agateka kawe arabandanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3@inzamba.org.
Amacakubiri ashimikiye ku bwoko aracyariho naho Abarundi batavyerekana cyane ngo babivugire ahabona ibyo bishikizwa n'umukenyezi w'umutwakazi akaba n'umushikiranganje Imeride Sabushimike akaba jejwe agateka ka zina muntu ni mu gihe inama nkenguzo mateka iri kigirisekeza cyo kumviriza abanyagihugu mu kumenya ko ibijanye no kuraba moko byo bandanya byisungwa mu nzego zimwe zimwe zigize igihugu Imeride Sabushimike asaba ahubwo kwibwirizwa shingiro ryo subirwa mu bwoko bw'abatwa nabwo nyene bushirwemo mu kuronswa ibibanza mu nzego mu mwumvirize
jewe nakuze numva bavuga ngo abahutu bararenganijwe n'abatutsi ni vyaba vyari ibyo nashaka nsaba abahutu no munsi wishire mu kibanza cy'abatwa niba barigeze kurenganywa bakumva ingene byari bibabaje uno munsi bishire mu kibanza cy'abatwa ingene bashobora kuba babaye hanyuma twibuke yuko mwibwirizwa shingiro no mu gihugu cyacu cy'u Burundi twashize Imana imbere uno munsi nambe turiko turarenganywa n'amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi akaba ariko ararenganya abantu bamwe nibaza ko abahagarariye icyo gihugu abahagarariye ayo mategeko bari bakwiye kuraba ingene bajanisha iby'Imana ishaka nabo bakavuga ati tugere mu kirenge nk'icy'Imana tube by'ukuri abadacagura turabye ubwoko canke ibindi mugabo yuko abarundi bose batunganirije uno munsi icari gikwiye niba byokunda kwari guhindura ibwirizwa shingiro hanyuma natwe tukajamwo mugabo ntimuvuge ngo murabikuramwo hari ubwo ko butarigera bwinjiramo urumva ko ntiharagera ahubwo hageze yuko ubwo ko butarinjiramwo nabwo bwo kwinjiramwo nabivuze ko ndiko mvuga nka Sabushimike Merida hanyuma kuvuga ati mbega amacakubiri yo bakihari mu gihugu abarundi turazi yuko turabahinga mukunuma iki ku mitima yacu na cyane cyane ubundi bwo kumugatwa abatwa turabivuga rero mwabonye muri sari ngene byagenze mwabonye by'ukuri ko amacakubiri ntavugwa mugaca mwibaza ngo byaraheze mugabo tubiravyiza giye biravugirwa hano biracarimo bagenzanje bari hano namwe mbazi unyegereye none mwebwe mu bushikiranganje wanyu mufise abadeje babatwa bangahe mufise abadirekteri babatwa bangahe mufise mbere n'abakonsere babatwa bangahe nta numwe bafise mu gihugu kizima hari uyu mudirekteri umwe w'umutwa mu gihugu cyose tamurimbura abadirekteri bari mu gihugu cyose cy'u Burundi nibindi sinokwirirwa ndabigaruka ko nshatse kwerekana nti amacakubiri aracariho mugabo ko twashize Imana imbere twize yuko azoranduka ariko iby'amakota etindike mwibwirizwa shingiro jewe nshigikiye ko bigumamwo mugabo kandi binyanyugwe bamwe bose biyumve nk'abene Burundi kandi bibone
ku mwishyirahamwe ry'intungane RCP bo bakaba babona ko inama nkenguzo amateka ije guhezagira ibisanzwe bihari mu gihugu kuko inzego zo hejuru ziharijwe n'ubwoko bumwe ikumira mu Burundi gusagaseseshwa rumuri dutega amatwi Gervaze Nibigira n'icegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'abarundi b'intungane RCP
ubwa mbere hoho uyu munsi simanye mwiza ego kugira igesekeza kubera hariho abarundi benshi uyu munsi batari mu gihugu bari mu buhungiro ikindi nacu kandi uyu munsi nshibutse guharuka hoba kugenzura yuko amasezerano y'amahoro yarusha yashyize mu ngiro nk'uko byategerezwa mu masezerano ikindi nuko uyu munsi uravye indero zitandukanye uyu munsi zihariwe n'ubwoko bumwe cyane cyane b'abahutu cyane cyane mu nzego zo hejuru uvuga rwego rw'umukuru w'igihugu rwego rw'inama nshingamateka n'impuzamateka reka n'urwego rurongoye ubutungane uyu munsi abona yuko izo nzego ziharijwe n'ubwoko bumwe ikindi cyo umuntu yibaza rero nuko uyu munsi baba baje kugira ngo bahezagire ijambo ryo kujya mu ngiro kubera tubona yuko uyu munsi mu bisata bitandukanye byose birongowe cyane cyane ku rwego rwo hejuru birongowe ubwoko bumwe kinashobora kandi nuko uyu munsi tuzi yuko inama nkenguzamateka imaze kuvugira amatohoza menshi rusansuma nyinshi ku bijyanye n'ibitigiri mu nzego zitandukanye ariko nta nimwe yigera itanga icyiganyo ku barundi ngo bamenye nyine inzego cyunganije bifatiye ku bwoko atuvuga yuko amaze kuba insansuma zigera kuri zibiri ariko ibyavuye muri ibyo by'ubwo rusansuma byiga bijahabona rero uyu munsi rero abarundi baba bakeneye kwirana gusumba aho gusubira kuja kurondera ibi byatanze agahengwe ngo bivu ikurwe mu mategeko yabimviriye ibyo bitigiri mu Macedoni harusha kandi yuko hariho ishingiro kandi tubona yuko byatanze agahengwe naho kuva sindeje demaze ushaka kutegetse waciye ugenda bukiye buki ubikura mu nzego zitandukanye uyu munsi babona yuko haba barongoye ibisata bitandukanye abarongoye inzego zikomeye komeye zose zije n'ubwo kubumwe uyu munsi rero munashobora yuko isekeza ryaje kugira ngo rihezagire bizoshirwa mu ngiro inyuma y'amatora mu mwaka wa 2025 ikamaka mu 2027 uyu munsi rero abarundi barakeneye yuko azabanywanisha gusumbaho so gukuraho igihe tegereje byagize akamaro nayo uyu munsi rero shobozo byaramaraye ajodo cyangwa kubaho yo gukomera nuko byamyeho yanatumye mugambo butegetse uyu munsi ugenda mu ishamba ugwanya ugakarenganya
mu gisata cindero umuyobozi w'ishure shingiro rya Sigu ni muri commune Busoni y'intara ya Kirundo aradonwa ko urutoke n'abarimu hamwe n'abavyeyi barereye kuri iryo shure kuba yanyuje ibikoresho by'ishure harimo n'amabati araheza arabigurisha basaba ubutungane gutangura amatohoza icaha kimwagiriye abihanigwe inkuru tubaza Alain Majesté Barenga
Bihuro ni suru no umuyobozi w'ishure shingiro Sigu ni muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo abigisha bari kumwe n'ababyeyi barereye kuri iryo shure bamwagiriza ko yagurishije bimwe mu bikoresho by'ishure ku buzi we bwite mu byagurishije baravugamo amabati 40 ayandi cuma yatwara iwiwe ayasakaza inzu yiwe bigega bibiri bibika amazi nabyo kimwe arakigurishije ikindi agitwara muhiri wiwe mu masafuriya batekamwo indyo abanyeshure naho nyine yaragurishijemo amasafuriya abiri nk'uko n'umwarimu uko iryo shure abivuga
ariko arabigurisha namo yeye nta mundi murezi yamenya iriko birakogwa abona ibintu binyica binyica bigenda ariko yari yamenyekana ko byagiye birakogwa twari ibyo yamaze kugurisha akajya kurondera isoko aroho yamutumye bakabigurisha ibindi akajya kwikoreshereza muhira noneho bakagiye gusa akasaka inzu yiwe
abarimu n'ababyeyi babazwa kandi n'uko ufunzwe kino gihe ari uko ararenganywa kuko yahawe akazi ko kubisomba n'abazi ku izina rya Kiwanzenze bakaba bafungiwe ku gashoka komine Busoni basaba ubutungane gukora akazi bushinzwe ukuri kumenyekane babikoza kubitwa intahe mu gahanga
kuko ariko ararengana mu gihe ibyo bikoresho umuyobozi yabigurisha amutuma abimutore ko niwe yabirondikana ibyo yatwaye muhiri wiwe yabitora ku ishure
hariyo inzu yaba agateka kawe twarondeye umuyobozi w'iryo shure Miburo Nisoro agira icyo ashikirije kuri ibyo yagirizwa telefone yiwe yari mu kibanza cya kure
Alain Majesté Barenga arakenuye akaba ari no kuri inkuru ivugwa hariya mu ntara ya Kirundo mu gace k'Ubugesera muri commune Busoni tuciye dusozera ko amakuru twabateguriye shimire mwe mwese mwariko murayakurikirana Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabike banure ndababwira nti murarane urwezi mu byanyu no mu banyu na gahwana.